Ego mu magambo se mdefitede turanezerewe cyane niyo ntsinzi bambereho tubanje gukeza umukandida wacu Perezida Nkurunziza kuko byerekana neza ko abagumya banga ari bo banywanye umugambo wacu se mdefitede batihenze mu kumushira imbere kugira ngo abariwe abo umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu turanezerewe cyane rero tunezerejwe cyane cyane nuko abene mbura kandi hari havuzwe byinshi hari harabaye mbere n'abavuga bati nimwitaba amatora muzomererwa nabi ariko bo baravuga bati dushaka amahoro dushaka demokarasi ikindi naco babikoze mu rutekano kwatunze cyane rero nino nsinzi
nkuko muyizi imigambwe itari mike ntiyagiye muri aya matora ariko hakaba hari umugambwe waronse ikibanza cya kabiri eka umushyirantahe Rwasa akaba yaronse amajwi atari make mbe akaba kandi avuga ko ataronse akanya ko kwiyamamaza iyo yiyamamaza umugambwe murongoye muribaza ko ari kuronka amajwi angana gutya
jyewe nibaza ko yabeshe yarabeshe amakungu abesha nk'ubwo n'ababizi mugabo twe twari tubizi kuko barakora yaragize icyo bita imyiyamamazo inzu ku nzu icyo nkumbure atashoboye gukora nibijya byo kugenda ku mastade n'ahandi ariko bijya nabyo sibyo bizana amajwi ibizana amajwi na twebwe hajya tugenda ku mastade bijya sibyo biduha amajwi ibiduha amajwi ni ibyo dukora mu mitumba hirya no hino twigisha na cyane cyane kuko hari bigoye neza yuko yakoze kampanye yakoze gusa kampanye y'inzu ku nzu amajwi rero yaronse nayo yakoreye
muri iki gihe abahuza bariko barahuza abarundi bariko baratera kamu gasaba yuko hoba nka leta y'ubumwe nyuma y'amatora iyo leta y'ubumwe mwibaza ko yoba imeze gute
erega twebwe kuva tujano muri bijya biganiro titwigeze twanka yuko haba leta y'ubumwe noneho no muri 2005 iyo leta yarahabaye ariko twebwe icyo tuvuga yuko ari leta itegereza kuba yisunze amategeko mwibwirizwa shingiro rero kugira ngo uje muri leta ubihabwa n'abene gihugu kuvuga ko tegereza kufisa amajwi 5% kugira ngo ushobore kujya muri leta byumvikana ko rero kugira ngo iyo leta y'ubumwe ijeho hariho ibibanziriza ibitegeza kubanza gukorwa kugira ngo bitegure inzira y'ingene iyo leta ishobora kuja
muri iki gihe kandi imbere y'amatora eka n'imbere y'uko amatora aba harabaye ikibazo cy'urwaruka ruri mugambwe uri ku butetsi mbega icyo kibazo cy'urwaruka ruri mu butetsi bita imbonerakure muzo gitorera inshu gute kugira ngo abarundi bose bumve ko batekane
urwaruka rw'imbonerakure nta kibazo rwigeze rutera yabaye gusa ikintu cy'icitwazo kugira ngo abanyepolitiki bashobore kuvuga yuko amatora adashobora kuba mu buryo butekanye mbega none imbonerakure nizo zaturiye abantu mu Nyakabiga imbonerakure nizo zaturiye abantu mu zaci bitoke zibira amabarabara nizo zagiye zirarasa abapolisi izo ni imbonerakure mbega rujya rwarukago rwagize bijya bagwita ngo iki rufise izina iriyihe imbonerakure rero nta na rimwe bigeze babangamira amahoro n'umutekano hari n'abari mu makomite y'umutekano ku mitumba itandukanye bari kumwe n'abandi ya yandi twita amakomite mix ni ukuvuga rero yuko icyo cyabaye icyitwazo imbonerakure nta na rimwe zigeze ziba intambamyi y'amahoro n'umutekano
mu mugambwe SNDD FDD harabaye indyane ziboneka cyane rwose aho abategetsi batari bake mu mugambwe ikaba uvuyemo ubu bakaba basa n'abagwanya hari ikintu umugambwe utekanye kugira ngo usubize abanywanyi bayo bose mu ruhongore
ego nibyo mu mugambwe SNDD FDD harabaye utubazo abatabona kumwe ibi by'amatora twari kuturajamo na cyane cyane bifatiye ku kiringo cy'umukuru w'igihugu nibyo ibyo ntawo bihakana ko byabaye ubu rero ko twamaze kugwana runo rugamba rw'amatora tukabona yuko ruri kurafata inzira tubona neza yuko tuzosha twicara mu mugambwe rero turabe icyo kugwa mu byukuri umuntu arashobora kuba arababwira bimwe ibyo umuntu yibaza bishobora gukogwa nuko hashobora kuba nk'ikiringo abo bose bifuza kugaruka mu ruhongore buhabwa hanyuma bakaza bisunze amategeko y'umugambwe na cyane cyane ibizo byashitswe ko tumaze kwicara hamwe tukavuga tuti turashobora kwakira aboza bavuga bati twarihenze icyo rero ni ikintu turiko turiyumvira dushobora kuzokora si jewe ndamfata ingingo je nyene tuzokwicara hamwe turaba ikibereye icyo ni kimwe gusa ntanze hakarorero gishobora kuba no kuvuga rero ko twebwe ubu tugiye kwicara turaba ingene umugambwe usubira gukomera neza kugira ngo twitegurie noneho amatora ya 2020.
Pascal Nyabenda umukuru mugambwe CNDD-FDD murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.